Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba gateka ka wesa kwa zo makuru kuri wa gatatu igenekerezo rya 10 myandagaro umwaka wa 2022 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Hari umukenyezi yari yahungiye mu gihugu cya Tanzania mu ikambi ya Nduta yaraye yishwe n'abantu bataramenyekana, ababonye ikiziga ciwe bakavuga ko yoba yabanje no gufatwa ku nguvu. Muraza kubyumva murano makuru. Kiga cy'igihugu cy'u Burundi nticyifashe neza nk'uko byemezwa n'umushikiranganji w'ikiga cya leta cyashyikirijwe na Faustin Ndikumana asanzwe arongoye ishyirahamwe PACEM, akabona ko abategetsi bari bakwiye kwerekana nyabuna aho bagwaye gutyo bagatora inyishu z'ibibazo bihanze igihugu. Imyidogo ni myinshi ku banyagihugu wo mu ntara ya Rumonge, aho bavuga ko amafaranga yo kwiyunguruza ava muri iyo ntara aja mu zindi ntara ari menshi, mu gihe buramatari w'iyo ntara yari yashize ahabona ibiciro ntabanduka kuri wa kabiri mu kanya. Inkwimwe ukwayo kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Tasubiye kubaha amwiriwe mwese duhera no makuru kuri inkuru ivunaguye. Abantu babiri ari bo Simone Bimenyimana w'imyaka 47 na Cipriano Minane w'imyaka 54 bose bo ku musozi Kirehe komine Kabarore baritavye Imana kuri wa kabiri bakabaguye ko n'umusozi. Iryo sanganya rikaba ryashitse mu gihe bariko barimba ubutare ku musozi Kivuvu. Ibiziga vy'abo bantu bikaba vyahavuye bikugwa muri ico kinogo bijanwa ku ivuriro rito ryahitwa Nyamukona mu kurindira ko bafubanwa iteka. Radio Nzamba gateka kawe amakuru twateguriye arabandanya mu makuru avugwa mu gisata cy'impunzi z'Abarundi. Mu Burundi bahungiye mu kambi impunzi iri Induta muri district ya Kibondo mu cya Tanzania yarayishwe n'abantu bataramenyekana. Wishwe n'umukenyezi asanzwe afise abana b'amahasa bita mama ukuru. Ikiziga ciwe catowe hagati y'amazu ari mu kambi ya Nduta muri zone ya 13 yarasanzwe abamwo. Babonye ikiziga ciwe bakavuga ko yarafise ibimenyetso vy'umuntu yishwe abanje gufatwa ku nguvu. Ni nkuru twateguriwe na Pierre Gahungu.
Uwo mukenyezi yarayagandaguwe yarafise abana b'amahasa, akaba benshi bamwita izina rya mama bukuru. Akaba yahura aba aho mu ikambi ya Nduta muri zone ya 13 village ya mbere inomero 52 nk'uko amakuru ava mu ikambi ya Nduta avyemeza. Ababanyi biwe bakavuga ko abamwishe bataramenyekana kuko iri joro ryakeye atari nzira bumvise.
Umukenyezi avuye kwitaberana rya mama bukuru ya mu nkambi ya Nduta yaraye agandaguwe n'abantu bataramenyekana. Ikiziga ciwe kikaba cabonekanye bisa kijyanye nko ku metero 50 haruguru y'inzu iwe kandi hagati y'andi mazu. Cyari gifise amaraso mu matwi no mu mazuru kandi cyambaye akagito ko mu wose. Cyari gifise kandi inkovu mu izosi. Yagaragaje akomeye aganira n'abandi kugeza nka saa tatu z'ijoro. Bihagaragara ko yoba yanizwe ahagejwe gufatwa ku nguvu. Impunzi ziratangaza n'uko Kalisa yateze kuhagera kandi yamenyeshejwe urupfu rwiwe.
Ikiziga ciwe caje gukurwa aho catowe inyuma y'isaha zitanu z'umurango, aho igipolisi ca Tanzania bavuga ko bagiye kugira amatohoza ngo bamenye abo babaraye bagandaguye uwo mukenyezi. Impunzi z'Abarundi baba Induta na Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bakaba bavuga yuko umutekano wabo udashemeye, mu gihe bamwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi binjira uko bashatse muri izo kambi bakingiwe ikibaba na bamwe mu bapolisi ba Tanzania. Ahanini nk'uko byemezwa n'impunzi, ibyo totezwa bagirirwa muntu kugira bashobore kwiyandikisha ari benshi mu bifuza gutaha. Ivyo amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi n'akazina muntu muri rusangi adasiba kwiyamiriza.
Pierre Gahungu turamushimiye. Uburongoye komine Kanyosha yo mu ntara ya Bujumbura yaraye ahagaritswe mu mabanga yo kurongora iyo komine. Mu vyo yagirizwa harimo isesagurwa ry'amatungo ya komine no kudakurikiza amategeko mu gutanga amasoko ya komine. Abanyagihugu muri komine Kanyosha bakaba basaba ko yokurikiranwa n'ubutungane. Idonido na Bela Mugisha.
Genevieve Ntamvukiye yakuwe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa kabiri. Ugusesagura amatungo ya komine mu bitajanye n'akazi kiwe, guhindagura ivyegeranyo vy'inama ya komine, gutanga mu nzira zitabereye amasoko ajanye n'udukaye tw'imiryango, kunyuruza amafaranga agenewe gutegekaniriza kazoza abakozi hamwe no kubavuza, ni bimwe mu vyakuye mu stanteri wa komine Kanyosha nk'uko biri mu rwandiko rw'ubushikiranganje. Amakuru avaho muri komine Kanyosha avuga ko umukenyezi yaheruka guha isoko uwo bakorana kugira ngo akore utwo dutabo tw'imiryango. Ivyo abanyagihugu batashimye kuko babibonyemo ubusuma budasanzwe, abo banyagihugu basaba ko uwo musitanteri yokurikiranwa n'ubutungane.
Kazo icyo ndasaba ni uko gukora umuntu ntibihagije, imbanyo n'ibyo aba yakoze, kuko umuntu yanyuruze amatungo ya leta nyora camukura umwengabo bamubwiye ngo genda waregeranije warakwije genda rero wikemwe canke wikoreshereze ugishaka se mutanteri nk'uyu nimba bishitse agafata mitonga kugeraho akogwa amatongo aba yakozwe rero zigo tubasaba yuko ubutungane bumukurikirana kugira ngo ashobore kurihise yanyuruje.
Genevieve Ntamvukiye ni musitanteri wa gatatu akuwo yagirizwa kunyonyeza amatungo ya leta mu kiringo kitarenze ukwezi.
Beramugisha arakenuye mu makuru avugwa mu ntara ya Kayanza kuri radio Inzamba. Igipolisi gikorera muri komine Kabarore cyarafashe kuri wa kabiri ibiro 171 vy'ikawa yumye mu gihe yagira ijanwe kugurishwa inyuma y'igihugu. Mu bantu umunani bari bayitwaye, babiri barafashwe bajanwa kupfungirwa mu gashuka komine Kabarore, abandi batandatu bakaba bakirondegwa. Musitanteri w'iyo komine Berkimas Saguye amagarira abo barongoye kwama barikanuye kugira urudandaza rw'amagendo rukunda kwibonekeza muri iyo komine rutuzwe.
Inzamba
Radio Inzamba agateka kawe amakuru twateguriye kubashikiriza arabandanya. Na urongoye intara ya Rumonge yarasohoye kuri uyu wa kabiri urwandiko rwibutsa ibiciro bitegerezwa gukurikizwa mu kuyunguruza, ariko imyidogo ikaba ari yose mu banyagihugu wo muri iyo ntara basanzwe bakoresha ingendeshwa rusangi mu kuyunguruza. Ikibabaza ngo nuko n'ubu atacahindutse amafaranga yo kuyunguruza akaguma ari umurengera. Inkuru tubaza Dusabe Karine.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura ngaho mu Rumonge atumenyesha ko ubwo rwandiko rwa buramatari w'intara ya Rumonge rusaba bunguruza abantu kubahiriza ibiciro byashinzwe na leta rwashyizwe ahabona kuri uno wa kabiri igenekerezo rya cenda rutigeze rwubahirizwa. Abava mu Rumonge baje Bujumbura barihishwa amahera ari hagati y'ibihumbi 10 na 12, nico kimwe n'abiyunguruza baja mu ntara ya Bururi bakwa ibihumbi 10 batahora barenze ibihumbi 4. Eka n'abaja mu bindi bice amafaranga bakwa bavuga ko ari umurengera. Abo bunguruza abantu bavuga ko ingingo ya buramatari idashobora gukurikizwa mu gihe atabitoro bihari.
Twebwe rero icyo tubona ni uko ugwa mu ntwara y'umunyagihugu, ugwa mu ntwara y'umunyagihugu wa mikoro make, kandi yategeze gufata urugendo hari igihe usanga ufite ibibazo by'indwara. Hari abagiye gusaba abarwayi mu gisagara cya Bujumbura, hari abajyanye ababyeyi kwa muganga, bagiye kuvuza abantu bajyanye abantu mu bitaro. Bose urumva ni hahandi umuntu avuga ati sinziba ntabwo bikunda ndagenda. Mugabo rero urumva yuko biri kubiragenda nabi bijyanye n'uburyo bwo kuyunguruza bitugora rwose. Twebwe icyo dusaba ni uko intwaro nigerageze, leta y'u Burundi nigerageze itore umuti w'ikibazo cy'ibitabo, kuko byose niho bifate, niho bifate. Abunguruza abantu, abadereva bo bafite imiduga bari guca amahera bavuga yuko ari ikibazo cy'igiporo. Twebwe rero twebwe ntitwagwa mu ntorero ntibagerageze bakarebe muti icyo kibazo.
Ngomenya ko gushika ku mugoroba wo kuri uno wa gatatu iritiro ya esanse yagurwa amafaranga 12,000, abadereva nabo bakaba ubu bahisemo gupakira binyegeje kugutinya gucibwa ihadabu. Abanyagihugu basaba nyabu na leta gutorera umuti ico kibazo co kwiyunguruza cabaye ndanse. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge.
Karine dusabe kuri radio Inzamba. Makuru avuga mu sata cy'ubutunzi ishyirahamwe Parsem ririyamiriza imvugo y'umushikiranganji w'ikigega cya leta domisiye ndiyo kubwayo uwo yemeza ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza kubwa Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe asaba abategetsi b'u Burundi kuvugisha ukuri mu kudoma ko urutoke aho igihugu kigwaye bakanatorera umuti ingorane zihanze igihugu bakirinda gukoresha imvugo za politike. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM.
Igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe by'ubutunzi bigoye cyane, bicegera cya FMI kivuze ngo ubutunzi ngo tuwapurusa mu byo inshuro zitatu ku ijana. Hanyuma iyo FMI yari niyo yerekanye ko u Burundi ari cyo gihugu cya mbere gikenye ku isi gifise umwimbi w'amadorari uri munsi y'amadorari amajana atatu, ko n'ubukene budasanzwe. Noneho na za isembu ziravyerekana, ejo bundi barasohoye ikiganiro berekana yuko nko ku bijanye no gufungura Abarundi 40% bashobora kuvuga ko bashobora kumara umunsi badafunguye. Izo mvugo rero za politike twe ntazo dushigikiye, tubivuga nk'abahinga igihugu cyane mikenye ku isi honyene kugira ubutunzi bw'u Burundi bushobora kwerekana amahinduka. Hasabwa todo croissance y'ibiharuro bibiri, ni ukuvuga irenga cumi ku ijana. Iyo niyo yifujwe imbere yuko no mu myaka yahera itigeze iboneka. Ubu rero igihugu kiba cyari cyasubiye inyuma mu by'ubutunzi bwo kibanga ubunga todo croissance ya gatatu ku ijana, ntacyo iyo bibonekesheje kuravye ninge n'abantu biyongeye. Todo croissance y'abanyagihugu yo ningo ingana gute? Si hafi gatatu ku ijana. Iyo si croissance yovuga ku gihugu cya nyuma gikenye. Igihugu cya nyuma gikenye ku gihugu cyarasubiye inyuma gikeneye croissance y'ibiharu bibiri tipurs. Ibyo rero nibaza ko n'abahiga mu by'ubutunzi barabizi, nibaza gusa ko ntihibyo gusa icyo kuba kubwira u Burundi buve muri aka kaga k'ubukene bw'amadovize. Ibintu biri birahagarara byo kuvuga ngo ku isi ngo nta gihugu kimwe cyose kibura ibitoro n'isukari nk'uko Burundi. Icyo gihugu ni cya Iburayi, icyo gihugu ni cya cyitwa ngo iki kivugira muri rusange ngo Iburayi. Ibyo rero nibaza yuko ahubwo twige inyishu kurondera inyishu mu byo tugwaye nyine u Burundi bwaye no kutabura inyishu z'ibibazo no kwemeza ko ibintu byifashe neza kandi hari ingorane dufite hakosha tuzitorera inyishu. Niko rero twe tubibona kandi twari dukwiye guhindura ibyumviro n'ingendo kugira aho tugwaye tuhemange hama turondere inyishu cyane cyane. Je nkunda umuntu yovuga ati turondere inyishu kuri ibibazo dutere inyishu nayo kuza ngo ibintu byifashe neza. Sinzi uko abantu bava ku bintu byifashe neza baravyo nyine babamerewe naye ahandi ho bavuga ati umurundi we ibintu bimeze neza mu rugo iwe canke amerewe neza ashavuga ko igihugu cyose cyifashe neza. Niko rero twe tubibona yuko rwane z'ubutunzi zirahari. Bariko baratwereka abana biga bicaye hasi, nanyereka igihugu cy'u Buraya abana biga bicaye hasi. Ifo kamwe mikuza turaraba ibintu tukabyita uko biri, hanyuma umuntu arafite aho avugira ati mbwa akavuga ati ibi biratuguye mbwa binyishu yobi.
Makuru ajanye n'imibano, Abarundi bitabira Imana mu kibano ngo bari mu batuma ibiharuro by'ukuri by'Abarundi bitamenyekana mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ivyo navyo ngo nivyo imigambi y'igihugu yisunga bishikirizwa na Martin Interetse n'umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati n'iterambere rusangi n'umutekano. Mu itangazo basohoye ku bijanye n'umunsi w'inzandiko ndangamuntu muri Afrika, n'Interetse yavuze ko ivyo biri mu bituma imigambi ya leta itagenda neza, agahamagarira abanyagihugu kubahiriza amategeko mu kwandika abantu bavutse mu gitabo ndangamuntu. Kurikira Martin n'Interetse.
Ku bijanye no gufutisha abitavye Imana no kwerekana ibitigiri vyabo, tukomenyesha ko hari Abarundi bitabira Imana mu mihana cyangwa mu kibano aho basanzwe babaye, bituma ibiharuro by'abitabye Imana bitamenyekana mu bisata biraba amagara y'abantu. Ibyo biharuro byotegerejwe guha intumbero ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu nteguro zose zoza zituma abanyagihugu bagira amagara meza. Kukaba nkako abantu benshi bitabiye mu kibano baja gufubwa badaciye ku bitaro kugira bandikwe. Nibyo gituma usanga mu nzandiko zo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu bataboneka. Ukubura kw'ibiharuro by'abitabye Imana ni intambamyi idasanzwe mu gutegura imigambi y'iterambere kugira leta ishike ku ihangiro yihaye mu guteza imbere abenegihugu. Twagomba rero dutere akamu abenegihugu tubatumirira gutahura ko kubahiriza amategeko ari ikiguzi kidasanzwe cyo gukunda igihugu kwandikwa mu gitabo ndangamuntu ni igikorwa umurundi wese ategerezwa kuba yakoze kandi n'amategeko akaba abyemeza. Ukutandikwa mu bitabo ndangamuntu akaba ari intambamyi mu gutegura imigambi y'iterambere.
Martin Interetse akaba ari umunyamabanga ntagayezwa gushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano. Nilonga hadu sozere ama kutuwa kutuwa washikiriza kuli miko marikumuna ediklo dina azwe shimile wakeza azwe wa shoboye kwegera nyamakuru kugeza humu yumva kaba dhabifurije kugira ijologiza na hubutaha.